mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Kwisi hose ijwi rya Amerika turi live kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Amahoro nshuti bakunzi, nikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini na hazwe
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gitabo gishasha Patiri Adrien Habona aheruka gusohora akita Lubuntu Ces Roses Ces 16 Épines au Burundi, yashimangiyemo ko umuntu kugira ngo abe umuntu nyamuntu akeneye ibintu bitari bike. Muri ivyo bintu harimo umutima, iteka, ibanga, kwiyumanganya n'ibindi. Muri sanga ino munsi rero twabatumiriye uwo mwigisha mwanditsi akaba azi uko yanagarukanye akongeraga hagaciro urwego rw'ubushinga ntahe mu Burundi kugira ngo adusangize ibiri muri ico gitabo gishasha. Patrick Adrien Habona, mwaramutse gute ngaho I Bujumbura mu Burundi?
Ariko kwiriwe neza inaburihije.
Ego, igitabo canyu muherutse kwandika ivyo nce ku masonga mu ntango mwavyumvise, ariko ibindi mukivugamwo ahanini n'ivyahe?
Ibindi ndatsivyuvuze cyane cyane nuko umuntu w'umutima yabazi neza ko avuze ati jewe ntiyumva wenyine gusa, yumva abantu bose ashinzwe mu nzira zose. Hari abashinzwe kubera ubumwe buvuye ku maraso, hari abashinzwe kubera umubano abo babana, umubanyi niwe muryango, umuryango uva ku muryango. Abashinzwe kubera ko bafashanya atana ubugenzi burimwo ko basangiye ibintu byinshi ari umwuga ari ibanga, abo bose ari abashinzwe. Avuze we ati jewe ari umuntu yuzuye akwiye avuga na rimwe ati jewe avuga wenyine karadoganya mwigendaho yibambe we umuntu avuga wenyine gusa nta mutima bafise. Ni igikoko n'agakoko bamwita gito gito, bumva harimwo gi naho ni giti, ni igikoko. Uyo rero si umuntu utagira abantu yitwaririka ashinzwe kandi akumva ko yivuze abavuzebo uyo si umuntu. Urumva rero kuba umuntu ni ukugira umutima wabivuze akagira iteka akagira ibanga akimanganya agaca rero cyane cyane yumva ko afise umutima wagutse wagukiye abandi. Twebwe rero dukeneye rwose kuja imbere muri iyo nzira y'ubuntu. Igituma ndabivuze nuko iyo uri n'abandi bameze nk'abo avuze ati jewe yumva wenyine agaca kwega yikwegera ko akaba satundu twanje akaba inatundu twanje akama iminsi yose arondera gusa ibyiwe inyungu yiwe, gutyo rero ikabyara nakagunge. Natwe ibyo twari tubifise ubwo twari bifise ku bantu twita murundi uwo mudasangiye ikindi uyo byariho nabyo mugabo uri muri ibyo si umuntu. cyagituma rero nemeza jewe kubundi bwofasha natari mu Burundi.
Ego none gapati
ico
gitabo kugira ngo muciyumvire mucandike ahanyenye mwagitewe n'iki mwabona ubwo buntu uyo mutima tawo kihari canke ni gitabo mwiyumviriye gute kugira ngo mutangure kujandika mu gishitsi.
Ni gitabo naciyumviriye nguye ku bintu bibiri. Ubwa mbere narazi iwacu ngo banegura batikwije yabyaye ndabakwaje ndabakwaje no kuvuga ndabamaze kunegura utikwije ni bibi narazi iwacu iwacu ngaha ubu turiko turacika basakundi twanje kurondera inyungu yawe niko biragwira kandi bigaca bidutuma tumera nk'abanyiga kunyiga no kuvuga kudakura mu buzima bw'umutima. Hanyuma kandi narabye n'iyo muba abana basa nabo ngabona ko ubu ku isi yose mbere abantu baranyote ubuntu rwose rwogo rwose. Abantu urabona ariko baribaza mbega isi jahe abantu bajahe ubwoko bw'abantu bujahe aho nibyo ubucuruzi uravumva mu maradiyo ukabona mu masanamu ukabona mu mateleviziyo urabona ko bimwe biteye ubwoba. Abantu basigaye rero hariho akantu k'agakoko kabinjiye tubona ko indwara zituzandura zo ku mubiri kadutera ubwoba. Twari gukwiye no guterwa ubwoba n'indwara z'umutima zaduteye aho karwara ko kubura ubuntu kadutwikira isi yose. Numva rero nabikuye iwacu ndabikura n'iyuri no mu bantu bameze nk'abo. Hanyuma rero ngaca menya kandi cya gatatu mbere shima ngiye nongera ko cyabindi ni uko muri Afurika abantu benshi bavuga ubuntu agategeko kenyine indimi zose zivuga umuntu bashatse kuvuga umuntu ubwoko bw'abantu bavuga umuntu nyine nka twebwe indimi bita le langue bantu bigaca bituma babivuga mbere bakabirondera nabo abo muri Afurika y'epfo kuva kuri Mandela baravuga rwose ubuntu ubwo batabawushyiramo nacu nayo icyongereza ubuntu n'ubuntu barafite n'amashyirahamwe arondera ubuntu n'ibindi abantu banyotewe cyo gituma njyewe ndashaka gufasha u Burundi gusa ndifuza ko n'abatari abarundi cyangwa bo bisoma nabo bakibaza icyo ndondera rero cyane cyane ni ukugira ngo abantu bibaze umwe wese asome ati mbega njyewe ndi umuntu usanga adakoko. Hanyuma ubwa kabiri agaca yaga n'umuhira umugabo n'umugore bati mbega ubwo twebwe turakwije kuri ibi bintu bigira umuntu ubwo ndakwije. Hanyuma bagaca baraba n'abana cyane cyane bagaca barera bakurikije ubuntu kugira umuntu umuntu niyo ngabire ya mbere uba umuhaye ingabire zose n'ubusa nawo muwe miliyoni zingana zite utaronze ubuntu izo miliyoni zimupfa kubusa zikica mbere n'abandi.
None gapati ubwo buntu na cyane cyane mushimangira mu gitabo cyanyu umuntu aza kumenya ko abufise gute murerekana muri ico gitabo ati uzomenya ko utari agakoko ahubwo uri umuntu agengwa n'ubuntu umuntu aza kubimenya ko abifise gute?
Inyana bimenya ubwa mbere imbere y'ibindi byose aramenya ko afise umutima abaza. Mu Kirundi uyumvira agira ati ngira mbaze umutima. Umuntu azi kwicara akiyumvira akibaza ati mbega ibi bintu nibyo birambereye cyangwa birabereye abandi akibaza. Hari benshi bahuruduka, hari benshi bajana bameze nka banjana n'abaja, hari benshi ari uduhweho agahweho urazi iyo kavuye muri hwe ni ukuvuga umuyaga urazi uti hwe. Hari abantu benshi uduhweho batwagwa n'umuyaga nta bundi bakwije. Ushaka rero kumenya ko ari umuntu abanza kugira umutima abaja, hanyuma akagira umutima umutonganya. Agize nabi akumva ko umutima umutonganije ukamwangira bikamwanga mu nda niko bavuga biranyanze mu nda. Arahiye nabi akumva ko iyo ndahiro mbi imurwaje mu nda. uyo rero ni wafise umutima niwe muntu akumva ko afite iteka kumwe wabivuga kare iteka naryo no kuvuga kwisonera ugasonera abandi ukumva ko wewe nyine ubwa mbere ufite agaciro utari imbwa kera barakunda kuvuga bati naka ndimbwa kuvuga umuntu adakwicubahiro namba umuntu akisonera namba hanyuma rero agasonera abandi akahicubahiro abandi ubwa gatatu nahica yemeye kikaba urwema yemeye ikintu n'ibanga ndahindura ndahindagurika uramwizigira ijana ku ijana yewe nta kintu kinryohera nko kuba umwizigirwa ijana ku ijana muri byose na hose akaguha umuliyoni w'amafaranga ataho basinye na hamwe ukayakoresha icyo muvuganye ta na hamwe byanditse uyatazitwara uko akunze arazi ko wewe wizigiwe ijana ku ijana biraryoshe cyane usugira uyu n'umuntu hanyuma kandi bwa nyuma kuri ibyo biraba umutima agahenda akiyumanganya ku munsi wabivugana akamenya kurinda uratarinda ntibagira bati ni umuntu nawe yaba akundana akundana mugabo ntamenye kurinda baca bagira ati nta muntu arimo n'ukuri urumva rero ibyo nibyo bimenyetso byo biraba umutima bimenyetso nabyo bindi biraba ukubana neza kumva ko iwawe abantu bashinzwe ibyo udagiye wuvuze abo bose umugabo mu rugo akumva ko abantu ashinzwe abihebera akiyima kugira baronje akibabaza bikenewe kugira ngo ntagire ikibababaza akigora kugira ngo ntagire ikimugora uyu niwe muntu kwisuzuma ni uko hanyuma agaheza rero nabo babana kumva ko ari abaryango n'iwacu ntitwemera mu muryango mu kirundi cya kera ntawemera ko umubanyi afata kubana nk'ibiki n'amabuye ingo zikarabana atawe hano bwakeye ubundi ubundi urabibuza hanyuma abaganda bagafashanya kumva ko ufashanya uri n'ubuntu
none gapati mutangura mwanatubwiye ati iki gitabo cyanyu mucandika mwarashatse yuko mufasha uburundi mugafasha n'amakungu ntimugarukire mu burundi gusa ati ubwo buntu akugakuko kinjiranya abantu kakajya bwa buntu kabateye ryari hama gategwa n'ikahanini
ubwa mbere na kera kariho ntawo bihakana iyo n'iwacu kera kariho cyane cyane iyo uhereye ku mwana w'uwundi kuri murundi umuntu afite mupfana ngo umwana w'uwundi akurya muyaga umwana w'uwundi yimba guhisha ivu kuvuga araguhenda na kera kariho mugabo karakuze karakuze cyane kubera iki kubera muri aya majyambere tugeze ko twigishijwe ko umuntu yiba ko akikunda imbere y'uko n'abandi bamukunda cyangwa akunda abandi ayo majyambere twaronse rero twakuye iyuri yaratwigishije rwose ko icyo bita umuntu n'umuntu karadoga nyamwigenda ko icyo bita mu gifaransa individualism icyo kindi kirakomeye cyane urabizi mu bihugu dukurikira twigana dukunda kandi ubu byaratwinjiyemo natwe ubuntu kuda turagarura mugabo umuntu agarura imbene yamaze kona yamaze kurengana umutumba umwe asigara yabira aha rero no kuvuga abantu turondere ubundi ngo twabire kumwe kuwabira ngo imbene yirondera yamusize ngira ngo yumva
yibe natwe ni uko hanyuma patiri Adrien ntabona umutwe w'igitabo cyanyu gishasha uragira uti rubuntu se rose des épines au Burundi ayo mahwa muvuga n'ayahe ayo mashugwe yoyo n'ayahe
amashugwe niyo umwe navuga umutima ubumwe ukubana neza mu gufashanya sinirirwa ndabisubiramo amahwa nayo hari ikintu rero gikomeye urakoze kubimba ni uko utari muri abo bawe uwawe niwe wewe anaka na naka tuumwe mm-hmm. utari murubu umwe mm-hmm. wawundi na vuga umwana w'uwundi ariyo n'umugani ukaze rwose ngo kandi kuwamereye imvanda mu nda y'uwundi uyo rero ndumwizigira uramwinuba ngo bigisha umwana w'uwundi koga akazizi wawe ibyo ni ihwa mugabo ihwa ribi cyane gusumba n'ungaho n'urwango kandi urwango rurekuwe urwango ngira ngo n'Imana irekura urwango umwansi ukamwivuna ukamwihora nabyo ni byiza mu Kirundi umuntu w'igijuju n'uburyo atazi kubona umwansi agaca mu rwanga yagenda yasaniye iyo ni ikijuju nicyo gituma rero kwanga umwansi byari birekuwe mbere byari byigishijwe byarigishwe twabirereshwa twese bajya banaka muramenya ko ari abanzi hanyuma rero ababyeyi bagakura babikubariraga banaka ntujayo nicyo rero nicyo kibi niyo mahwa mbere ushima ukwihora byari n'itegeko umuryango waragwariciwe umuntu waca wihora ukica ungana n'uyo yapfuye batabigize naho abasokuru bakazobatera bagira ngo utege n'indezi bagitegwa n'abasokuru ukagwara indwara zo mu mutwe kuko utabigize ayo ni amahwa akomeye cyane akomeye rwose hanyuma hakaba n'amahwa atari mato yari mu gusenga Imana uda mu gusenga Imana tuwasenga Imana urondera kubumweranza kera kera wasenga Imana kugira ngo igufashe ukayisenga kugira ngo mbere igufashe gukora n'ikibi ukajya kwiba usabye Imana kugira ngo igufashe ukarondera imiti wisiga n'ibindi ukarondera umupfumu ukaraguza kugira ngo ukore ikibi ayo yose na mahwa hanyuma mu ndwaro naho indwara ya kera mu Kirundi nayo nyine ndi yari yororo nayo nyine yari ishingiye ku nzango umutware yararima abantu kugira ngo abaronke abantu babaye abiwe abatari abiwe nabo akabarwanya murumva nawo nyine urwango mu ndwaro rwari rurekuwe nicyo gituma twama turwana ukurwana kera bwari uburyo busanzwe bwo kurondera isi bwirirwa kuronga cyangwa la societe guerriere ibyo byose rero yaramaho
none gapati ko muvuze ngo byari birekuwe kera muradusiguriye nicyo gituma nko ku rupapuro rwa gatanu mu gitabo cyanyu mugenda mwibutsa yuko hariho n'umwibutsa wo mu Gifaransa uvuga yuko atashugwe ribura amahwa ayo mahwa yarakenewe arakenewe
ishurwa ry'iroza
ego
ishurwa ryose iroza amaroza yose yamarimwe amahwa uwo mugani niwo nafatiye ko kugira ngo nubake igitabo cyanjye kwerekana ko naho ugira gute umuntu n'umuntu arimwo ubuntu akabamo n'agakoko kenshi bikagenda bimanye bikagenda binigana muri we umutima wacu ni ikibanza cy'irwaniro irwaniro ry'inabi n'ineza umugani w'umutumwa yitwa Pawulo umutima wacu n'irwaniro kazi wa mutima navuga niwe wuzuye ubuntu gusa n'agakoko kariyo kiba abantu mugabo ubuntu rero bagaca bagushikiriza abandi kugira ngo ibihangiro ubuntu turondera rero kuko twamaze kubushikira igihangiro turarondera mugabo turashobora gushikira ibitari bike bose imbere ikibabaje cyane cyane ni uko hari abantu bashingira kuri ayo mahwa mvuze aho boshingira kuri ayo maroza y'ubuntu aho niho bitugoreye rero no kugerageza kugira ngo abashingira ku maroza bashingira ku byiza biri mu buntu bubahe bohita bakajya imbere abandi abarondera amahwa gusa nabo bagateshwa bagati
hanyuma
n'urugamba n'urugamba rwo
hanyuma ayo mahwa none niyo yaranduranwa akavaho ntazohava ajana na wa muco ko mwatugereranije mukatubwira ati hariho n'ivyari mu muco w'ikirundi akazoranduka ntazotwara umuco
erega amahwa erega ugambe ntazoranduranwa n'imizi ngo bigunde kuko tuzoba tubaye mu ijuru tuzo aragendana twokwifuza gusa ko adakomera tuzogenda na kiguma turabantu hanyuma nawo muco imico iri kubiri hari imico igira umundu n'imico igira umundu igikoko byiza ni uko tarandurana n'imizi imico igira umundu igikoko nk'ukwanga umwanzi ukamucubya utakore ngore hari n'imigani mibi mibi ndovuga mu cyaro uguhendeye baca babandanya ibyo si imico myiza y'igihugu erega mbega umuco uraziyo rivuye
imudusigurire
umuco rivuye mu kubonesha bariyeri ikintu kikwereka niyuja kikwereka inzira kikwereka ibyiza wukora kwanga umwanzi ni ukuri no kubirwanya bitatwononera byinshi rwose kwama wigisha abantu ngo nibangane ibyo ni urwiri kuri mu rwiri mu murima uwo murima nawo ugaca wanga iyo mbere ndafatiyo ntore ingereranyo nako nanditse mu gifaransa iyo nandika mu kirundi kandi n'ubundota nandike mu kirundi nzovuga urwiri n'ibyatsi byiza ibyatsi byiza niyaneza ntukamuntu nayo urwiri bitari byiza
mu mpapuro za 20 muranagira ko mukagaruka ku kintu cy'ukwiyumanganya mwemeza ko kiza kiranga ubwo buntu aho nta uhavagira ati none uko kwiyumanganya ntivyo hava biza binagutwara ubuntu ahubwo mu gihe wumva kwiyumanganya iyo uvyigumije mushobora no gukora ikibi ukaza wishira ko yamahwa menshi mavugaga pati
yego birashoboka biri kubiri hari uwiyumanganya nabi agaca yiyugara agaca ababara agaciba mu kirundi nabo muri icyo gitabo ndabyandika mu kirundi babyita gucirayo gutaramunda bagira bate utaramunda ugatarura ibiboze urumva rero ngaho ni ukuca wiyica uba wiyishe ni bibi n'ibyo uvuze ibyo ni bibi mugabo ushaka kuba umuntu urarondera ineza n'ahantu hari nabi gusa ntiwamushavuriye nabi ngo imitsi yaranze ngo ibyo nabyo bironona rwose uramenye ko akantu kose kariho karimo ineza n'inabi ngo ushavurira umwijima ukamara amano emera ubwo ntiwoburaho uca no mu mwijima nyine buke witonze gushagurira umuriro ukarya bibisi uwo muriro ukwangiye donc kumenya kwiyumanganya no kuvuga kubona icyiza gishoboka niyo ikibi cyiganje ko burya umuntu azi ubwenge araraba akayira yocamwo kugira ngo ashikire neza kandi ikibi ari cumengo kiriganje cyonyine iyo ni yo muntu rero nayo uwundi yifumbereza agatuna bugatondera anacika umuntu w'inzigo nawe ngo nyine inzigo arayigirira akaba itabita mu kirundi ngo agashuri kiyonga no kuvuga agashaho kokonse imbwa ibyara iyo gako nyene ivuga kanywa amaganga yako niko kwiyoma urumva rero uyu muntu aba yiyishyeho nyene iyo si umuntu na gatoya namba kwiyumanganya si uko oya harabagira ngo ronse ahuzu ikuvunjuri so defule ngo nejo byiza oya no kwiyumvira ukidonda gatambuka cyane cyane gatambuka kona hakubye yina iyo muri cyo gihugu urimo
sabwe
yama nagure ndarushima inzira z'ubuntu
yego
kuko igihugu urimo hari ikintu bita the proactivity
yego
proactive to be proactive aho kandi barakavuga iwanyu cyane aho
yego
no kuvuga turengera ibyago urimo ukabona hakurya yabyo ugafata imigambi myiza igutuma ushobora ushikiri neza kandi wamenya ngo byose birapfuye ubuntu rero buri muri iyo nzira
hariho ahantu mubandanye mukagaruka kuri ubwo buntu musigura nk'ugufashanya ariko ndabisoma naribajije je ubwanje mvuga nti no gufashanya ubwo buntu bwa bufise ikiguzi nk'umuntu adafise icafashisha uwundi bwa buntu rero bushobora kumwiyaka kuko atabintu afise pati
hari ugufatanya muhana hana mwese musa narabishoboye
ego
hakaba no gufasha uwundi atishoboye namba ufasha utishoboye rero ya mu kirundi ni itegeko rikomeye rwose
ego
ufasha utishoboye ni wari umuntu no mu gitabo genda byandika iwacu mama yabateka ingono ati abo kwa mungu nta wujiyo bava umunsi w'imana nta wujiyo bava babaji abandi bashonje ibyo bintu byari bihambaye cyane mu kirundi urya yugaye siwe kandi ugaha n'umuntu atazoguha namba abo nabo bagira bati huguha abo si abantu hariho mbere ushima n'umugani baca ngo ngwereye inuma ndugire ikihugugu uwigane no mu kihugugugu ndugire ikihugugu igira ikihuguha urumva barabivugisha n'inuma udafasha bishoboye se umuntu namba wewe ntavuge ntibatumye
hamaka kibutsa nako rero ngo iminwe iryoha inyuranye ntikaza akavuguruza ubwo buntu bwo gushobora gufashanya ariko kakaza gakumira wa wundi nawe atazoshobora gusubiza mu ndumane uwamukuye hafi
wumve ikijambo ririmo iryoha inyuranye nibyo kuvuga umwe wese ari hagiye iminwe iryoha inyuranye no gukarira abantu bashaka kubafasha nabo badafasha hari abantu bamarurereye ko abandi babagirira byose nabo batagize namba akama iminsi yose asabiriza asumira nabo ibyo barabyanga wumva iryoha inyuranye erega hari ibintu bigira bitya kuryohera ukabigira kubera kuri umuntu ubuntu ni ubwo nyine ukemera ibirura uzi ko birura ukabifunga ukemera ibigoye ukemera gufasha n'abantu mbere ushima batagukunda ubuntu bushika ngaho erega n'inzira y'ubweranda rero cyane mugabo ntitwaraberanda namba mugabo twari dufise imbuto zitari nke zojana mu bweranda nibwo buntu tuvuze ko yari imbuto iryo ni ijambo nzapfa nzabashingira ko cyane imbuto jambo rwose
hanyuma gapati ahandi hantu mugaruka kuri ibi by'ubuntu muranashimangira cyane ku bintu mwita mu rurimi rw'igifaransa dialogue kuyaga kuganira ubwo buntu turabubona muri kino gihe haba mu Burundi haba mu karere ka Afurika tuherereyemo canke ahandi hose mu miryango mu babanyi
Icyo rero ikintu gihambaye rero kirimo ngaho nuko umuntu ari umuntu abwirizwa kugerageza kugira ngo umuntu wese babonanye uwo ari we wese amuramu tse hoho kwe iti kukwa mwubashe alabu wanyekwa rumonu se jiti kila aho nito kitima no kuyaga nguwa mugenda nye jirurgi hose ni mubu gane uwa mugaye wata jiruri uli jambo uugaye uwa mugenda nye wankurumpa kuyaga utari hivindi vyoose ugusonera umunzi mugabo ndivyoroshe kuko imico nababwiye yabo bandi mubamwo yazanye ibindi utazi n'ubuvugisha mu bisagara nuko bimeze njye gituma n'inyi wacu imico y'ibisagara shaka bidabida muri iyo nzira uvugisha utazi ari naho usanga rutaye mu manga mugabo njye ndiyumvira ko ari icyo nyine dukeneye kurwanya tukabigabanya yenda guha akarorero gatoyi sasa naragiye mu isinema kuko umuntu witwa Gandhi yashoboye guhabura Ubuhindi atabigwanije ashizemo Gandhi mwese kuko aramuvuza Gandhi sinema yiwe y'agatangaza imara amasahane nayaje ndi pare iranyohera rwose gisohotse hanyuma nanicaye iruhande y'umugore yirabura ndiyumvira ko yari muri ba bandi bava muri Amerika ya hagati cyangwa mu bibahari Atlantico nicyo bita Leta Karayibe hanyuma niko niyumviriye hanyuma ndamuramutsa bamwe bahagaritse isinema gatoya kugira ngo abantu bahemuke yari amasahane kugira ngo abantu baruhuke gatoya ndamuramutsa ndi bonsoir madame hanyuma nawe ajyanyishura ati je me salue alors que je ne me connaissais pas nanjendi oui madame chez nous en Afrique on salue les gens avec qui on se trouve de par respect nous ne sommes pas en Afrique ici nous sommes à Paris dans mon accord et mon résultat qui est là qui est là njandi horira ko ni kofi ari kuri ngubiti
yego
njanda hora
yego
sinemira bandana nguyo rero ndi yumva caricho ubura n'umuntu mukavugana eh mu kirundi cyacu kumviriza ikintu gihambaye cyane ndivuga kumva siyaka ukumva ndivuga riri mu majambo atatu insiguro zitatu hari ukumva ku matwi guja kumva arumviriza ukumva mu bwenge ugategera hanyuma ugapfunda icyo umuntu avuze bagishyira ku mutima ngo ushobore nawe kukigendera ibyo bintu bitatu bitabayeho umuntu ntaba yumvise urumva rero kwimenyereza kumva byari bihambaye cyane mu kirundi iyo bavuga amajambo ahambaye ntawucamo na rimwe ngo ace mu ijambo iyo mu bantu mu babeya ababeya urabazi
oya
ababeya ni ukuvuga abazungu ababeya rero baracamo rwose na mwega bajuraise muracamo kenshi we nagushimye rwose nduwucamo uruwa mbere ahubwo hanyuma rwose mu kirundi rero guca mu ijambo caranzira mbonyamucamo n'urupfu ntugakora akazi k'urupfu ngo wice ijambo hanyuma rero ingene amajambo ahambaye yavugwa babanza kugira bati gira umwami gira mwambutsa akavuga umwami yari umwami icyo gihe uramugize umwami rero baca bahora ntawasubira kuvuga n'ijambo na rimwe akarinda heza abazungu ba mbere batugendeye nk'abamisiyoneri bara byandetse n'icyubahiro cyinshi ati mukuri birahimbaye cyane nta ucamo n'umwe bakumviriza ubona akajya kuvuga ijambo riheze hamwe umuntu aramubwije umwami ko akunda kubwira umwami ibyo rero kumviriza ijambo udacamo byari ibintu bihambaye kandi biryoshe rwose byadutera iteka dukeneye n'ubu kwiyumvira tukabivuma ko tukabirwanira kuko hari abantu baca mu ijambo bagaca baribuze kumvikana umuntu agacatana ibindi byiwe yinjijemo bitarimwo mu kirundi babyita kwitamwo aho rero ni ukuri ubundu ndondera n'ubwo kuyaga rero cyari ikintu gihambaye si ukuvuga kuvuga amajambo menshi bica mu gifaransa bavardayi oya kuyaga ni ugushyira hamwe ukumva ibyiyumviro by'umuntu ugahaga nawe ukamwishyura hanyuma mu kirundi bakavuga ngo ijambo rikenda irindi urumva ituze hano wunguka gusa nuko nabivuga
bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
hari abakunzi b'ijuru rya Amerika ubundi kino kiganiro ngene twara tugitunganya imbere yo gukora mu mihana yacu kwerekiza cha virusi ya corona abakunzi b'ijuru rya Amerika twabahakanya bakibariza batumire ariko twicije ku mbuga ngurukana bumenyi tukavuga yuko tuzobatumirira mwebwe party Adrien ntabona kugira mugaruke kuri kino gitabo canyu hari abakunzi b'ijuru rya Amerika batungikiye ubutumwa butandukanye reka tubasomere hari nk'uwitwa Longe ntunzwe n'Imana yavuze ati umutima iteka ibanga kwiyumanganya kuko ipatiri yafatiye kuri ibyo bintu atafatiye ku bindi dusanzwe tuzi bigize umuntu udafise canke adakwije ivyo yavuze ngaho wewe yitwa iki ngo aja mu murwi uwahe mbega ntaguma ari umuntu ngo mumbarize utwo tubazo patiri muzamukotse
ibyo bindi nawe narondere ambarire ibyo bindi ntavuze biravuga umuntu bashaka kuvuga umutima w'umuntu nabimbarire nawe genda Jones
yego
genda toyi ibyo nabatoye ibindi abimbarire
yego
usanga ariko aranyumviriza nanjye namuhaye ikibazo genzi ibyo bindi ukundaje umutima w'umuntu byaranga ubuntu n'ibyo mugabo si byonye naro atoye ibindi nawe azobamfashije ndabandanye kwirondere ntakindi ndamwishuruye n'ukuri
uwitwa Ntibahezwa Niyonsaba Remy nawe ati mbariza Patrick Adrien ntabona ngo hariho umuntu atagira umutima
mwishuru uti baruzuye n'ibikoko bacabacika ibikoko
ego
akitse umuntu atamutima umutonganya namba akakunda inda akamarondera ibintu byiwe akarenganya abandi babita kubarya reka kurya n'ikintu gihambaye cyane kurya umuntu si ugufata inyama ziwe kurya umuntu ni ukuvuga kumurenganya aho umengo wewe ntariho ukamutwara utwiwe nguko atariho ukamubuza icyamara umutwaye utwiwe nabo rero umutima utabatonganije s'abantu hari benshi batagira umutima ubu bawuzingazinze bakawugira ubusa ngo bariho rwose kandi birababaje murambagije ibikomeye kandi n'ukuri ndamushimiye harabata ofisi nyenye aha yipfa mukirundi babita yipfa mutima nkuvuga umuntu akori kibi akakemanga kigiruta kigiruwejo umuntu ntagira umutima mutonganya namba hanyuma akongera agacarenganya abandi akabatwara utwabo byose atahaco n'umuntu akamwica atahaco uyo nta mutima agira namba na gatoya mubwire rero uyo niko namwishuye kandi yakoze
hanyuma pati uyundi yitwa Augustin Hope ntunzwe n'Imana yatungikiye ubutumwa bwacije kuri Facebook yavuze ati mbariza patiri aho twogurira ico gitabo yanditse akita ubuntu se rose epin ati muzamukoze cyane ico gitabo ngo gisanga he abashaka kugisoma banyotewe kumenya ivyo mwanditsemo vyose kuva ku papuro rwa mbere gushika ku rwa nyuma
mubwire yandike yamubwire azobisanga
ego
ari kure hariho site hariho site twatanguye erega je nama nigisha ku wa gatandatu ivyo zubiraga ubuntu nyene
ego
ku wa gatandatu iminsi yose kwa hafi ya paruwasi Mutanga hano mu serikili ku Cyubahiro Bwenge nyabwo ndavyigisha natanguye site rero na ushatse no kuyumviriza ubwa mbere agakurikirana ivyo vyigwa araheza agire yandike we gatatu kwa kundi bagira abasaba we akaburungu akaranga akaburungu point b i b i we point akaranga point b i akabisanga ibyo nigisha kuwa gatandatu iminsi yose ase arengere kuwa gatandatu saa mbiri n'igice yino i Burundi yugurura iyo site azoca akurikiriza ariko ndigisha ubwa mbere ubwa kabiri uzoshaka kugura icyo gitabo rero azokugura iyo site nyene mugabo tuzobimenyesha neza turiko turayinonosora turiko turayitosora aho tuzobwira ingene cogurwa tuzovyandika nzovyandikira abantu benshi nshobora gushikira
tubaza ko n'abandi bari kure bazoshikirwa cyane ku kironka pati bitaba bitarinze birabagora ngo bibafate umwanya munini ku bafise inyota yo kugisoma
oya bari kure bose niyo site www point akaranga point bi
ego
aho ni hanyuma rero kandi ubimenyesha ubu mugabo ndibira tungana rwose uraje ubuhinga bw'ubu tuzobimenyesha vuba kandi atari kera ari muntu wiza cyangwa muyindi
ego natwe tuzongera tubabaze kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika duhaye umuhango kumenya ico gitabo ko bazokironka tuzobamara iyo nyota yabo
neza cyane
uwitwa
kandi ndagushimiye rwose ko wavyitwaririje
ego hari uwitwa n'Interetse Innocent nawe ati ico gitabo numva ari ciza cyane ahubwo patiri mu mutubarize nimba byoshoboka ko gitangwa mu mashuri yose kuva ku intango kugira abana bakurana ubwo buntu avuga ibi n'umugambi mwumva mwoshobora gushikana mu ngiro gapati mukagiha abana mu mashuri y'intango
kandi akubwire rero
ego
inga yarabyaye muci itahanje ndahegeje sigara umwongere kubera ko yabyaye muci muci ni kuvuga nta bwatsi bw'inga buriho jewe rero icyo nagize namaze kubikora narandikiye umukuru w'igihugu ndandikira umushikiranganji wa mbere ndandikira umushikiranganji w'indero ndandikira umushikiranganji w'urwaruka n'imico ndandikira umukuru wa kaminuza yanje yita alma mater yanje kaminuza y'Uburundi abo bose narakibagabiye ndabasaba ngo barabe icyo mwogikoza kugira ngo kigire akamaro Uyandi itevini, mungo sinawani kiekera, nawani kiamo. Ni itezeko wazo nishwa, chani wakarabicho ogira, ndajizi giergo sinanji. Uyamudu mungu yivero ko jewe, nagira jejikani mgonzo gubambanda anji, yonji kwa nergo sinawuta shimogu. Intambwe ubushinga ndaye bugeze ko cyendo kuri sino ligaya kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri waranaguye urwego rw'abashinga ndaye turatora amakomite ku mitumba ya rusansuma turatora amakomite mu ikomine turatora amakomite mu ntara no mu Burundi bwose hari n'abanguye bashinga ndaye abibonana imwe mu mwaka kandi kabiri mu mwaka ubu bashinga ndaye baragerageza gukora uko bashoboye kugira ngo bagwize imico myiza mu gihugu intambwe tugeze ko kandi abantu barabikunda n'abasirimu b'ibujumburu batangiye gukunda kwatirwa bwose barabishaka kugira ngo barwanire ishaka ryo kugwiza ubundi utubundu nabwo bugeze he ubundu biza ku mundu nyende hari abantu babyumva kandi ntibagabanuka bariho bariho no kuri sino jewe ugira ndagaya eka abantu bagerageza barunda aho bageza mugabo n'ubukoko nabwo nyine buriho sino buhakana nyandi buragahonzi nicyo gituma rero uyu muntu yomenya ko ubundu nubwo umuntu nyine kanaka ubushinga ndaye nabwo nyine ni kanaka hari uri mu mutima akaba ari n'uburi mu rwego bahurira ku bandi nagenda mubwire rero kigatambagije mugabo ushobora umufasha yitwara ati ubushinga ndaye ndamushimye cyane ubushinga ndaye n'ubundu bitaniye he aho bitaniye nuko ubundu ni inyifato isabwe kuri bose muri abo bose rero harimo abantu babyishinga bakabiragana imbere y'abantu bakarahira imbere y'igihugu ko bazogerageza kugira ngo bishinge ubundu barwanire babukomeje bafashe abandi kubugendera babwigure bikenewe abo rero bitwa abashinga ndaye bakakirwa bidakwakirwa no kurahira bararahira rwose kandi bikomeye bati iryo bangane na rimwe narizomeninda aho bijyaniye naho rero ako kabirya kandi ko kubyiheberuka ukabiragana imbere y'abantu bene umurango babona aho niho bitaniye mugabo iri mu nzira imwe bose nuko nawe mwishyura uyu muntu utarakoze
yego hanyuma uwitwa Don Désiré Ndikumana ngo mumbarize Patiri Adrien Ntabona akakabazo ngo nijya ari umuntu atakaze ubuntu hama ni giki ngo yoba ahaye akora kugira ngo ubutumwa yatanze muri ico gitabo ciwe bushikire benebwo
icyo no ndiko ndakora ngo ubutumwa bushikire abandi nakivuze icyo nishuye hamwe kare ubutumwa namaze kuvuga ngene rwoko ibyo ndiko ndakora ya makete nandika yibuka ibintu byo Berlin kuvuga
birakwiye
kutakaza ubuntu nabyo namaze kubivuga byose namaze kubivuga imbere y'iyo telefone yaciyemo
hari umunyagihugu yaturungikiye ijwi ari imushiha mu ntara ya Cankuzo ntitwogenda tutamushikaniye ubutumwa bwanyu nubwo yagarutse cyane ku kintu c'abashinga nahe atari ku bijyanye n'ubuntu nubwo mwadusigure ku bushinga nahe bifite aho bihurira yagize ati
ndabaru ramukije ndabashimiye kuba mu mpamanya mukaturungikira nimero kugira tubaze ibibazo none tugomba kubaza uwo mutama ntabona padiri kwivyo yatanguje by'abashinga ntahe mu byukuri ni byiza ariko turi n'ikibazo none ko mu myaka yashize mu mirongo 93 kuduka inganda zagandaguritse kandi bikaba abo bashinga ntahe bari bahari kandi aho byabaye cyane cyane bikagira ingufu n'ahantu hari hagwiriye abo bantu nyine bitwa abashinga ntahe yoduha umuco imbo nyamukuru yatumye abantu bamarana kandi abashinga ntahe bari bahari tworonka umuco nyakuri yobidusigurira icyabitumye ego muramukoze je nitwa Rulibikiye Dimo habamba muri komine Mishiha intara ya Cankuzo ego ndetse nkabamba no ku mutumba wa Kibimba ego aduhaye isiguro yobagize neza tukumva imbo nyamukuru yatumye ibyo bintu biba kandi nk'uko abisiguro uri kurabyumviriza biboneka kumenga uko kweko kwari guhagararira igihugu ibigwe mu manga ariko kugeraho inganda zitekira ibintu bikayogera kandi abo bagabo bahanuzi abashinga nayo bari bahari cyo gi yego murakoze
bekarayo ndaje kwabikora twumviriza ndamwishure
yego
ndamwishuza umugani uvuga gutyo mubitaruka ndambara byateye uwo hejuru ahitana uwo hasi hari gihe rero abantu bacika ibikoko ibikoko bikaba byinshi hanyuma bikatabimera nkanya mu kigimba isi turi isi utazi ingene isi yasidutse kirya gihe nuko byabaye twese twaraguye mu gahundwe twese twaramerewe nabi abantu bananatinya mugabo agira ngo amumenyeshe ikintu kimwe uyu muntu abashinga ndahe baragerageje twebwe twaranditse n'igitabo hamwe n'abandi bakopfero muri kaminuza kitwa mushinga ndahe wa maziki byanze bakerekana neza abashinga ndahe benshi bitanze bakigura abandi nari n'abapfuye kubera kwitanga abahishije abandi burya ni benshi usumba uko byumvira ku bantu babyumvira njye ndazi naragizanje hari abantu benshi bahisha abandi akamuhisha mu ngundu y'ibitoke akabahisha mu Rugarama ahantu batari ibitoke batarika ibitoke akamuryamako kamujyama kati nukuri uyu ni mu mwicane uko n'uwanje nanje ni benshi ni benshi rwose ntavuge ngo abashinga ndahe barihe baragerageje barundi mugabo byabitaruka ntambara nabyo byemera ko byariho bimwe bituma uwo hejuru ahitana uwo hasi byariho nabyo ni ibyago tumwe bitubabaza rwose
ubutumwa mwutanga ku bakiri bato ku bakuru ku banyepolitike ku bandi mu by'imana ku bantu bose kuri sosiyete zose zitandukanye bufatiye muri make kuri ico gitabo gishasha canyu gapatiri bwo bwa
leta nosaba ubwa mbere abakuze
yego
nuko bo kwicara igitabo bashoboye kukironga bakagisoma batakironze n'abakibaza bonyine ibi bintu by'ubuntu duheje ndi kuvugana ntibabura aho babisanga bakaza baribaza ati rero ubwo ndi umuntu cyangwa ndi agakoko abakunze ni cyane abatumye hanyuma kandi babyigishe abakiri bato kenshi azi nk'abashinga ndahari babonane n'urwaruka ahantu hose baba urwaruka barwigisha ubuntu nicyo gituma inkamanama yo kwigisha ubuntu yari akenewe rwose 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 hanyuma abana n'abayabaga umuntu aba ko nabo bo kwiyumvira indero ijyana mu bundu harabiyumvira ko umuntu ashobora gutera imbere akagira icyamanze arondera gusineza yiwe wenyene umuntu aronda ineza yiwe wenyene nijo yiga nishika ibindi bishika neza mu mutima biramuhagama bikabira ngo kandi bijya mu nda nibishika mu mutima nicyo gituma rero kubuza zina muntu wese ariko natwumviriza ukwega yikwegera ko kuba satundu twanje ukuba inatundu twanje ibyo bintu ngo tubirwanye rwose rwose dushimitse nicyo gituma rero kurerana kubiyaga ubyitwarikira hamwe ukuri ntawe wishinako nuko jyewe ni umuntu niko kajambo kaje
ego murakoze cyane gose Patrick Adrien ntabona kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuyage ku gitabo canyu gishasha kigaruka ku buntu amashugwe yabwo hamwe ndetse n'amahwa mu Burundi ejo ijwi rya Amerika n'igiyongera kubikora ko muze mutwitare nk'uko mwabikoze no munsi
mvuga imico myiza y'igihugu sinokwa eka
murakoze cyane
byongora gusa ari bintaje
abandi dushimiye ni mwebwe bakunze ibijuru rya Amerika mwarimu duteze abiri kuri micro mari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi muvise yarishimikiye ku gitabo gishasha cha Patrick Adrien ntabona yise ubuntu se rose zepine au Burundi twizere yuko mwashobye gutahura ibitari bike mushobora gukongera kumva kino kiganiro kuri wezi 3 akaburungu radio ya Chuvewa akaburungu com mugira umunsi mwiza mubaye no muvyanyu naho butaha.
Ich bin ja Amerika. Ja bei sowieso chachu. Radio, ich bin ja Amerika. Ja bei sowieso chachu. Mugute, igihugu cy'u Burundi. Ja bei sowieso chachu. Mugutangi jambo, ubanya igihugu. Shikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika radio kwijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio kwijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Radio, ich bin ja Amerika.
yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu.